Hii ni Radio Kwa Amerika. Radio Kwa Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yakakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanyije kubagezaho aya makuru. Mu Rwanda inzego z'ubuvuzi zatangiye kuvurira kuri gereza abagororwa banduye ikiza cya COVID-19.
Abagereza yombi hagiyeho treatment centers baravurirwayo batandukanyijwe n'abandi, hanyuma izo nzego zanakubwiraga z'ubuvuzi iyo zakambinzeyo zavura.
Uwo ni George Rwigamba ushinzwe ubuyobozi bwa gereza mu Rwanda. Naho muri Ethiopia abaturage bakomeje kuzahazwa n'intambara yo mu ntara ya Tigre mu gihe ingabo za leta zirimo kwigamba intsinzi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru hirya no hino tuhere muri Ethiopia aho icyo gihugu kivuga ko kirimo gutsinda mu ntara ya Tigre mu gihe abaturage barushaho kuzahara biturutse kuri ubwo bushyamirane. Eugene Mukankusi arakomeza inkuru.
Ingabo za Ethiopia zatsinze izakarere mu burengerazuba bw'intara ya Tigre. Ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabivuze uyu munsi kwa kane arega izo ngabo amarorerwa zakoze mu cyumweru cy'ubushyamirane bwahungabanyije akarere kazwi nk'ihembe rya Afurika. Ku rubuga rwa Twitter yagize ati "Uburengerazuba bw'intara ya Tigre bwabahujwe." Abiy Ahmed ufite imyaka 44 y'amavuko ava mu bwoko bwa Oromo kandi yigeze gufatanya n'abo mu bwoko Tigrinya barwanya igihugu gituranye cya Eritrea. Avuga ko ubu harimo gutangwa serivisi n'imfashanyo z'ubutabazi, akongeraho ko abaturage barimo kugaburirwa. Kuba uburyo bw'itumanaho bwarahagaritswe, ibitangazamakuru bikabujijwe gutangaza kumenya amakuru atabogamye yuko ibintu bihagaze mu bijyanye n'ubushyamirane n'ibyashobotse. Ministri w'intebe wa Ethiopia yavuze ko bamwe mu basirikare be babonetse ari imirambo mu mujyi wa Sheraro barashwe baziritse amaboko n'amaguru mu mugongo. Yavuze ko ibyo bikorwa bya bunyamaswa bibabaje. Ntiyavuze umubare w'imirambo yabonetse cyangwa ngo atange ibimenyetso. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyabashije gushakisha ukuri kubivugwa kandi nta makuru umutwe uharanira kubohoza intara ya Tigray, The Tigray People's Liberation Front, TPLF mu magambo ahinnye, washatse gutanga ubwo warubajijwe. TPLF irega ingabo za guverinoma y'igihugu cyose kuba nta mbabazi itera za bombe ku Banyatigrinya. Impunzi z'Abanyayethiopia barenga 10,000 bambutse umupaka bajya muri Sudani kuva ubushyamirane butangiye. Na mbere yaho 600,000 bari batunzwe n'imfashanyo y'ibiribwa.
Urakoze Jeanne, tuve muri Ethiopia tujya muri Libya aho abarwana muri icyo gihugu bemeranije ko hazaba amatora mu gihe kitarenze amezi 18 ari imbere. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Libya, Stephanie Williams, yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Tunis muri Tunisia, aho intumwa za Libya ziteraniye kuva ku wa mbere zihujwe na Loni. Iyi nama irimo abantu 75 bahagarariye imitwe itandukanye irimo guverinoma y'ubumwe bw'igihugu cya Libya yemewe n'amahanga GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ifite icyicaro i Tripoli umurwa mukuru wa Libya, n'umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya ANL mu magambo magufi wa Marshal Khalifa Haftar ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nk'uko Madame Williams yabisobanuye, amatora azaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu no ku rwego rw'inteko ishinga amategeko. Uyu munsi inama y'i Tunis iriga uburyo bwo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho bose bagomba guhuriramo ikazategura amatora kandi inama ikayiha n'inshingano n'ububasha. Inama iriga kandi n'uburyo bwo gushyiraho inzego z'ubucamanza n'ubutabera z'inzibacyuho ikibazo cy'impunzi n'abavuye mu byabo kubera intambara n'ingamba z'ubwiyunge bw'igihugu cya Libya. Iyi nama ya politiki ikurikiye amasezerano yo guhagarika imirwano abarwana muri Libya bashyizeho umukono i Geneve mu Busuwisi mu kwezi kwa 10 gushize.
Thomas Kamilindi, turacyari kumwe, ugiye kutubwira ibyo umukuru w'igihugu cya Ukraine Vladimir Zelensky wagiye mu bitaro kubera kwandurikiriza cya COVID-19.
President Zelensky yinjiriye rimwe ibitaro i Kiev umurwa mukuru wa Ukraine n'umuyobozi w'imirimo mu biro bye Andrei Yermak nawe wanduye COVID-19 ariko ntibarwariye mu cyumba kimwe. Umuvugizi wa President Zelensky yemeza kandi ko batarembye. Uretse bo hari n'abandi bategetsi ba Ukraine bo hejuru batandukanye nabo barwaye COVID-19 barimo ministri w'ingabo n'uw'imari ya leta. Uyu munsi ministeri y'ubuzima ya Ukraine yatangaje ko bafite abarwaye COVID-19 hafi 500,000. Abo imaze kwica muri iki gihugu bararenga 900,000. Mu rwego rw'isi leta zunze ubumwe za Amerika iracyari ku isonga, imaze gupfusha abantu barenga 241,000, abarwaye nabo bararenga 10,000,000 nk'uko kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza. Muri Afrika, umuyobozi mukuru wa Afrika CDC, urwego rw'umugabane rushinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, Dr. John Kengasong aratangaza ko abantu banduye COVID-19 bagenda biyongera, abayirwaye ni hafi 2,000,000 kubo imaze kwica barenga 45,000 ku mugabane wa Afrika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika mu gihe no kuri wayeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru n'ayandi muhasanga. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohereye mu Rwanda ho ikigo Mezo Shalom gifasha abana biganjemo impunzi z'abarundi cyahagaritse imfashanyo yo kwiga ku banyeshuri impunzi z'abarundi hafi 100 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda. Iki kigo gifasha impunzi kiravuga ko abo banyeshuri baciye ukubiri n'amahame kigenderaho ubu bakaba badafite aho berekeza. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza.
Abegwa niyo ngingo bose hamwe barenga gato 95 n'abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda cyane cyane muri Inesi Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50 abandi biga Igwamagana, Ikigali, Ikibungo, Igitwe n'ahandi. Vyose vyatanguye aho impunzi z'abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze. Ico kigo gisegura ko cashimye gusubiramo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga kugira ngo ntihagire abari higwa kandi bagire batahuke batazurangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura. Bwongera ko kw'ivyo bibanza byoca bijamwo abandi gucyo abafashwa bakaba benshi. Ni mu gihe abarenga 10 biga canke barangije kaminuza barihiwe na Mezo Shalom amaze guhunguka. Abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo, umwe wese akandika ku gatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo icyo kigo kimurihire. Abanyeshuri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko ku bwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere. Iyo nyifato y'abanyeshuri ikigo Mezo Shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko ku bwacu ari ku neza y'izo mpunzi z'abarundi zagiriwe amahigwe yo kwiga kaminuza. Mu makete abo banyeshuri banditse Ijwi rya Amerika rifite ikopi, ikigo Mezo Shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe. Kinavuga kandi ko baciye kubiri na karangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigenderako. Ubuyobozi bwa Mezo Shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri ko agafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze. Abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi nyinshi kuri bo. Rock Bideri ni umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na Mezo Shalom.
Inkurikizi nova ko ari nyinshi cyane. Turavye nk'ivyo twahozemo ivyo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire, tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama bwasa naho nabwo ni bwaduhungabanije. Ibyo byose byaduteye ibikomere. None iyi ngingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icyizere cy'ubuzima kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza, tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka ariko bidusubije inyuma.
Ikigo Mezo Sharama kibifuriza amahigwe mukurondera ahandi ifashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza. Na ikigo cahora kibarihira kibagiriza ko baciye kubiri na karanga mutima na mahame yacu bobo bavuga ko batazi neza ico bazize bagasaba ico kigo canke nubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo.
Kucerekeye ikriteri zakurikije kugira ngo ihagarikwa rya bourse ribeho gushikisa tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho ntituzi cyabiteye rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa Mezo Sharon ariko gushikisa ha nta gisubizo twigeze tubona uretse kubona ubutumwa buhagarika ama bourse d'etude yacu. Icyo dusaba turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza. Turasaba kurenganurwa tukongera tugasaba isobanuro zicatumye ibourse ihagarikwa.
Umufasoni Margarete Barankitse yashinze icyo kigo Mezo Shalom yishuye ijwi rya Amerika ati igiti camwe ivyamwa vyinshi kandi vyiza nico abantu batera amabuye. Yemeza ko icyo kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo kigo kimaze kurihira no kuramura imikangara irenga amajana ane yarangije kaminuza. Abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye, abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Turacyari mu Rwanda ho urwego rushinzwe gereza rutangaza ko inzego z'ubuzima muri icyo gihugu zatangiye kuvurira kuri gereza abagororwa banduye indwara ya COVID-19. Urwo rwego ruravuga ko ibikorwa byo gupima iyo ndwara nabyo byiyongereye muri za gereza hirya no hino mu gihugu. I Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi ni ukomeza inkuru.
Nyuma y'iminsi itatu muri gereza ya Nsinda iri mu karere ka Rwamagana habonetsemo abagororwa 13 banduye COVID-19. Muri gereza ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge naho haraye habonetse abagororwa 27 banduye iki cyorezo. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda, George Rwigamba, yatangarije ijwi rya Amerika ko bafashe ingamba zikomeye.
Aya magereza yombi hagiyeho treatment centers baravurirwayo batandukanyijwe n'abandi, hanyuma izo nzego zanakubwiraga z'ubuvuzi iyo zakambinzeyo zavura.
Nta gikorwa cyo gupima n'abasigaye kugira ngo bose bajonjorwemo barebe ko nta bundi wabukisigaye mu bazima.
Abantu bose barapima, abagororwa n'abakozi.
Usibye mu magereza yabonetsemo abantu, ayandi magereza yo mu gihugu nayo iki gikorwa kizageraho kugira ngo mubyirinde.
Byose biragenda nuko twirinda Nyarugenge na Rwamagana, niko twirinda no ku yandi magereza kandi nuko gupima kuri hose.
Uru rwego rusobanura ko kugeza ubu rutarasobanukirwa uburyo iyi ndwara yinjiye muri gereza kuko kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda. Ubuyobozi bw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS rwari rwakomeje kurinda abagororwa iki cyorezo, hari hafashwe ingamba zirimo ko bajya gufungirwa muri gereza bashya bagomba kwitwaza icyemezo cya muganga ubyemerewe kigaragaza ko batarwaye icyorezo cya COVID-19. Uyobora uru rwego George Rwigamba akumvikanisha ko batigeze badohoka ku nshingano bari bafashe.
Ntabwo navuga yuko byavuye mu kudohoka, kuko nta n'uzi n'uburyo ishobora kuba yarinjiye. Ntabwo rero navuga yuko ari ukudohoka, kuko ingamba zagumyeho kuva COVID yaza. Nta gusura guhari ku magereza, ntabwo abantu bajya mu nkiko, dukoresha ikoranabuhanga bakaburana. Ivyo rero birakomeza.
Ntabwo byateye abagororwa, kuko ni ahantu honyine hatarigeze haboneka umurwayi n'umwe. Abasigaye batararwara ntabwo bahungabanye.
Birumvikana gusa wowe ntiwagira ubwoba.
Nubwo ubuyobozi bw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS buvuga ko butarasobanukirwa n'uburyo COVID yabinjiranye, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse gutangaza ko ubwandu bwa coronavirus bushobora kwinjizwa na bamwe mu bakora imirimo inyuranye mu magereza, ari nayo mpamvu nabo bagiye gufatirwa ingamba zikomeye.
Gereza zose mu gihugu ingamba zafashwe zo kugira ngo dukaze urujya n'uruza rw'abo bantu bajyaga baza baje muri za serivisi zitandukanye, ku buryo batagira aho bahurira cyangwa se niba bazanye ibikoresho tubanza kubitera umuti kugira ngo abaza kwipakurura badashobora kuba bakwanduzwa n'abo ngabo baturutse hanze. Ubu twatangiye gusuzuma abo bantu bose muri gereza bafite ibimenyetso by'umwihariko, turi gukurikirana cyane cyane abantu bakuze bafite hejuru y'imyaka 65 bafite n'ubundi burwayi, kugira ngo tugerageze dufatikanyije n'ubuyobozi bwa gereza kubata batandukanye na bagenzi babo ko urumva bafite intege nke kindi muri rusange rero no gusuzuma abo ngo batuye hafi azagereza ubwirinzi muri rusange turongera kugongera no gukangurambaga
kuva indwara yagera muri gereza asinda mu karere ka Rwamagana abantu bataru muri ako gace bamaze guhitanwa nayo mu minsi 3 gusa itangazo rya Erso na ministeri y'ubuzima rivuga ko kuri wa 11 z'ukwezi kwa 11 abantu 50 basanzwe mu bwandu bwa COVID-19 mu bipimo 2860 byafashwe bituma umubare wamaze kwandura icyorezo kigera ku 5312 abamaze gusezererwa bakize bagira ku 4974 kuva umurwayi wa mbere wa coronavirus agaragaye mu Rwanda tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka hamaze gufatwa ibipimo 5577 na 736 kuri ubu mu ngo ndetse n'ibitaro bivurirwamo abarwayi ba COVID-19 harimo abarwayi 197 barimo kwitabwaho n'abaganga iyi ndwara kandi imaze guhitana abantu 41 inama y'abaminisitiri yari iteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasabye abanyarwanda gukomeza kwirinda ikwirakwizwa rya coronavirus abaturarwanda kandi bagasabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta asaba abantu gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune kwirinda guhura n'abantu bitari ngombwa ndetse no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze asumta kaboyi
bakunzi baradi ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Inzego zishinzwe iby'ubuzima mu Burundi zirasaba abakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura giherutse kongera gufungurwa gukurikiza amabwiriza arebana no kwirinda ikiza cya COVID-19. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Sylvain Zaimana umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi na Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliance University yo muri leta ya California. Uwo akoresha urubuga rwa Facebook gusangira n'abandi makuru arebana no kwirinda ikiza cya COVID-19. Muganga Nzayimana aratangira avuga uko icyo kiza kimeze mu Burundi muri iki gihe.
Burundi ikiza cya coronavirus kirahari, kirahari ariko abagwaye bashishikara batonze. Icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'i Buraya nimba biteye ubwoba. Twebwe ntabagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera iyo ndwara hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu ikibuga cy'indege cyuguruwe hariho n'abamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe nubwo batumye bagishyika yashobora gushyika ugasanga mu nyuma basanze bagwaye ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva ikiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa hanyuma n'abagwara baguma bakira gushika ubu abagwaye si benshi bose ibiharuro ndikondagira ibiharuro by'ubushikangaji bw'amagara y'abantu ni ibiharuro bihumuriza ariko nk'uko bamwe bivuga akarandaho ka seisi yose na peyo yimutoshe hagati y'imitinyo tuzaguma tugaze ariko gushika ubu ku byerekeye coronavirus mu Burundi biracyifashe neza
urashaka kuducira ku mayange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe
ibyo biharuro ndashobora kubabwira gushika ubu amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusange na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyene
ivyo nibitigiriye biza gatima umuntu yihweje ukuntu ico kiza kiriko kihingumbi ahandi hose ku isi nk'uko mwabivuze ikibanza c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura caruguruye muri indwi Ara bakenga ko ico kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu.
Bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa. Nukuvuga umuntu kugira ngo ashike ibujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimye yavuye coronavirus igipimo kitarenza amasaha 72. Ashitse rero yongere cyo muri isolma donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacyungere tubabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga amasaha 72 kandi yongera kimwe agishika yongera kimwe kandi aheza amasaha 72 hanyuma yaroye baguma yamukurikirana abaje mu magara y'abantu kugira ngo akize ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheza amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze rite none ubunya ageze bimeze gute. Ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko nukutoyindira tukaraba ukungene ibyo genda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'inzu hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko bagirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformation kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabone ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze. Hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize bazashikiramo ubu nta muntu azoshika bazashikira mu kibano cyangwa ugashika mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afite hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atandwara yinjiranye.
Amakuru ariko atangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icubahiro bari bamuherekeje mu rugendo rwagize muri Guinea Equatorial nawe nyine yashitse ishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa.
Ubutumwa bwa mbere benshi bashobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igera umutwe, ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya Buraya bagwaye icyo kiza muri Amerika, mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara, muri Canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara. Ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara. Kira kabiri ni akarorero keza cyane avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko. Amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa n'umunsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi niba wanduye iyo ndwara ukimije menye kuyirwaye hanyuma ukingire abandi ntibanduke iyo ndwara. Ubwo ni bwo butumwa nabonye. Hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi.
Profesor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'iki mu Burundi twumvise ibyo bitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaraterere namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi.
Egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni ndwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga. Urumva muri icyo gihe twitwa ariko harazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro z'ukungene abantu bo kwikingira. Aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ivyo bariko baravuga bavuga mu Cyongereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza canke Igifaransa neza, ariko turavuga reka naho tugishire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira. Igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ndwara kugene yandukira no kugene boyikingira. Aho ivyo birafasha cyane kuko no ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control aba gerageza kugwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafashe no muri Afurika numu nyigisho watanga muri Afrika nyigisho za mbere zaro kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma nafasha ibihugu byinshi byo muri Afrika gutesta iyi ngwara gupima iyi ngwara urumva twebwe icyo twagira twaravye inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyugwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukugendera ndagatanya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitekerezo byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigire bito umuntu yiheje ukuntu kiza kigisubije ku isi hose mu biha isiguro nki ku bwanyu byaba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu batagihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya ku inkumi.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze urazi ko ibyo bamaze kwiga ngubu mu bisanzwe ngo ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu indo baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hano hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya eka no muri Afrika mu bihugu bimwe bimwe nabona araronka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga nuko muri Afrika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitegwe kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afrika gushika ubu icyo bari kubararaba hari igihe hariho abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku izo z'imyaka se urwaruka muri Afrika hari urwaruka rwinshi baribaza ko byo bari ibyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afrika ari malariya cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyariko barabyiga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko baraziga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona nko ngaha muri Amerika iraduga no muri Europe iraduga cyane nicyo bituma abantu naho baba babuze ko umuzo wa mbere ibitigiri byabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigiri biko biraduga no muri Afrika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypt n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitingana cyane rwose mu bihugu byo muri Afrika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa ariko nk'uko twabyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bufata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zatabo zo bahizi
ikiza cyaramaze gushika mu Burundi cyangwa mu Rwanda ika no mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko nk'ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere y'uko zibaho mu bihugu zarimwo hanyuma agasubira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu cyangwa batembera barakwiye kuguma nabo ne bamenye yuko kungeneye indwara yandushije kuko yaramaze gushika kandi ikindi nacyo bakiriko bariga no kungeneye indwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu cyangwa abantu baja hamwe urumva muri icyo gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho
nshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi nshimiye kandi n'abagenzi banje bamfashije kubageza aho aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranyijwe na Fatou Alimas Kalala njye mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe.